umunyamabanga mukuru wa FIBA Andreas Zadirkis kugenekeza ibya 12 za kuno kwezi niwe yandikira Jean Paul Mari na Kiza amumenyesha ko ishyirahamwe rya basketball mu Burundi FEBAB arongoye ihagaritswe byifata kibanza. FIBA yibukije Mari na Kiza ko kugenekeza ibya 9 kwezi kwa gatatu ko yabandikiye abasaba ko umugwi wa Dinamo wari waserukiye u Burundi mu nkino za BAL uwokina utambaye Visit Rwanda ku myambaro yabo. Ikete ryasaba kandi umugwi wa Dinamo kudakina mu gihe ibyo FEBAB yasabye bitokwemegwa. Ni nako byagenze gushika umugwi wa Dinamo ukuwe muri ayo mahiganwa. FIBA yagiriza FEBAB guca kubiri n'amategeko agenga abanyamuryango b'iryo shyirahamwe ikanacyafuza ishusho rya basketball muri rusange. FEBAB isabwa kwisigura imbere y'itariki 23 za kuno kwezi kuri ibyo byose yagirizwa abakunzi ba basketball mu Burundi agashavu ni kenshi. Basaba Mana yakiza Jean Paul gutanga imihoho cyangwa atabikoze agasezererwa mu mabanga yiwe yo kurongora FEBAB ngo kuko niwe ntandaro ya byose.
Bakuru b'imigwi bashyiramo uburyo ariko abarongoye inkino ubona ko babijyamo kugira baronke amaronko ntacyo bakoze urumva birababaje kandi byaragaragara. Ahubwo dusenge ntibaducira inkoni ndende rero bitubere isomo kugira ngo tuzozeze amabanga mu mafederasiyo mashyirahamwe y'inkino bari abantu baba bashoboye.
Ibintu birababaje rwose birababaje ntitubwira n'uko twoshyikiriza umumaro dufise. Tugiye kwibagira basketball mu Burundi tuyibagijwe n'abategetsi bayikina cyane abategetsi bayikunda. Imana nitugarukire ariko tukizera yuko abarongoye iki gihugu cyo kibazo bugihagurukira na cyane cyane bagenzi bakaraba kuye umuntu atwara federasiyo basketball yo kombozwa nabo basanzwe bakorana maze bagashyira imbere inyungu z'umukinnyi wa basketball eka n'umugozi w'igihugu.
Kuva Dinamo isezerewe mu mahiganwa ya BAL inkurikizi kuri basketball ni nyinshi cyane kubera abakinnyi batinya kumara igihe kinini badakina kubera ibihano bishobora gufatirwa u Burundi harimo kumara imyaka 5 atamugwi witabiriye amahiganwa mpuzamakungu. Benshi muri bo bariko baja mu bindi bihugu. Abakinnyi batatu ba Dinamo baramaze kuyivamo berekeza mu higanwa ry'u Rwanda. Abo ni Otobo Israel yagiye mu mugwe APR, Nihindere Gibert yasinyiye umugwi wa Kepler, Bero Nkanira yagiye mu mugwe Orion na David Deng yagiye mu mugwe wa Show Sport muri Congo. Kuri abo bakinnyi hiyongera kumenyereza wabo Olivier Ndayiragije amenyereza muri kino gihe Titans aho mu Rwanda nyene. Uwundi mugwe watakaje abakinnyi benshi bagiye muri Congo ni Urunani. Abo ni Landry Ndikumana, Eric Zigenza w'Urunani, Clark Dushime, Michel Bwanga, Mamadou Diome na Ereng bagiye gukina mu mugwi wa Ami Beka. Mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ry'uno mwaka ririko risane rigera ku musozo. Ku ndwi ya 27 Vitaro yatsinze Message Ngozi igitsindo kimwe ku busa cyabonetse mu gice cya kabiri cy'urukino kinjijwe na Alphane Bigirimana kuri penalty. Benjamin Kaze icegera cy'umumenyereza wa Vitaro arashimira Imana kubona batahukanye amanota 3 mu rukino rutaboroheye na gato.
Masha arigoye bagize amahirwe gusa turaronka iyo penalty. Mugabo masha arikomeye urabona ko na amakaze twagiye turaronka ntitwagiye turakonkuretiza mu minota ya mbere. Mugabo ageze mitaho urabona ko ariho masha arigoye gusa turagirizwa Imana.
Mu gihe hasigaye inkino zitatu ngo ihiganwa rirangire, Vitaro ifungiye Flambeau du Centre ya kabiri amanota 8. Mu rukino rwo kundi ya 28 Vitaro ikeneye inota rimwe gusa kugira itware igikombe canke itari Lens Flambeau igatsindwa naho nyene izo bitwaye igikombe cy'igikanwa ry'uno mwaka. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.